ndamubwira ko ningene yabaye umugabo w'icunja mu gufasha kugira ngo ibiganiro abarundi ashaka kuvuga iboneza bari barimo yarusha bishobore gutera intambwe iboneka intambwe igira icishitse kuko nta utazi yuko inyuma y'urupfu rwa Nyerere abantu bibaza bati mbega nindazomusubirira kuko abarundi uko bameze uko bagoye washaka gutera intambwe. Aho rero havugiwe izina rya Mandela ndazi ko hari bamwe bashatse kumwanka abatari bake ugiye kuraba General Ndabyanditse n'uwitabo canje nize mu Gifaransa de Democracy Piège. Mugabo rero aho Mandela nyene aziye vyarerekanye yuko afise icunja rikomeye cane byafashije izo boneza kugira ngo zitere imbere. Ubwa mbere hoho igihe yazanga mu Burundi ubwa mbere nta handi yashatse guca atari kumpimba agenda kuraba igene abanyororo bariho. Abanyororo nabo benshi bari abazira ibyabaye inyuma y'urupfu rwa Perezida Melchior Ndadaye mu mwaka w'igihumbi kimwe n'1993. Aho rero agira umwanya wo kuganira n'abo bantu, agira n'umwanya mbere wo kugenda asa n'uha icigwa imboneza zari mu nzego za Leta bari bamuherekeje kuko yarababwiye ati sibone ngende mwogira abantu b'umutima mu bantu mubafate kuriya. Icyo rero yongeye kukigaruka ko aje mu nama nshingamateka naho hoho koko arifatira mu gahanga Perezida Buyoya ati mbega wewe urafise umutima kugira ngo ushobore kuba ushira abantu mu nyororo kuriya je ndabibonye. Aranapfuka amajambo menshi gushika abantu bumiwe bamwe barabura iyo baja.
Perezida Ntibantunganye mwavuze ijunja rafise mukaba muzireza ko butari bwa mbere abarundi baje mu biganiro ariko bikaba ataco byari byavuyemo. Hari habaye ibiganiro muri Itali eka hari habaye ibiganiro nk'uko wabivuze byakoreshejwe na nyakwigendera Perezida wa Tanzania Nyerere. Ikintu mubona chatumye wewe abarundi bamwumvira kandi mvuga ko bari bagoye ni nk'ibi?
Mandela hageze yuko agira ijambo yaraduturira ko ndamubona mu bintu bibiri je ndibuka neza. Icya mbere ndibuka ni umunsi wo gushyira umukono ku masezerano y'Arusha. Byaragoranye nta utabizi, hariho abatashaka gushyira umukono kuri ayo masezerano dutanguriye kurarunguye igihugu Major Petero Buyoya. Je ndibuka Mandela ingene yamufatiye mu gahanga imbere y'abakuru b'ibihugu mu karere n'imbere ya twebwe Abarundi eka n'abandi bantu bari bashashe ngaho baje mu biganiro mbere n'umukuru w'igihugu cya Leta Zunze za Amerika Clinton niho yari ari. Mandela yaravuye hasi arifata mu mufuko arahagarara abwira Perezida Buyoya ati mbe wibaza kuzokwemera imyaka ingahe yuko abo yise minorite zine ndavuga mu gihe mu Kirundi banyamakesezikore nobivuga batarenga cumi na batanu ku ijana muzoguba mwiganziye byose mu Burundi mutumviriza abandi. Ndivuga ko ari abo byaryoheye bakabira nk'abatwenga mugabo naho nyene Mandela akagira ati ndabonye utwenze tubonye utwenze mutuba ko muzi uko kuri kandi bari batweze uko banezerewe n'uko bumvise avutse iryo jambo. Icyo ni ikintu namuboneye ko catumye mbere gushira umukundo kuri ayo masezerano byace byihuta kuko abakuru b'ibihugu baciye bagira bati ahantu nituhapa tutarose ayo masezerano.
Mu bindi bintu yashyize imbere cyane cyane kwari ubungane bw'amoko aho novuga abirabure n'abazungu eka n'ubungane hagati y'ibitsina tukaba tuzi kwa fasoni icyo gihe Arusha nabo nyene b'abarundikazi baronse uruhara ruhambaye cyane rwose mu gushikiriza aho bahagaze kuri izo biganiro aho hoho muhavuga ko iki
oya niba baronse uruhara mu gushikiriza aho bahagaze ahubwo kubera uko Mandela yabona ibintu byaratumye handikwa amasezerano ibiharuro bitezwa kwama biriho bitacura kuja munsi abakegezi bashobora batezwa ko barimwo mu nzego ngurunguru z'igihugu inama nshingamateka itabagenguza amateka na Leta. Naye ahandi mu biganiro abakegezi je sinovuga ko bari benshi cyane mugabo bari batanguye kuza nabo nyine bagira ati kugira ngo n'ijambo ryacu ryumvikwe. Mandela rero agafata ku byo yabona koko hariya mu gihugu ciwe gukura buri myaka yari yamaze mu munyororo agwanira ukungana kw'abantu na cyane cyane uzi neza igihe hari iwabo abirabure bacigizwa byaratumye no mu biganiro by'iwacu bitera imbere.
Perezida Silvestre Ntibantunganya yahoze arongoye Burundi murakoze cyane rwose ku kanya mwahaye radio Ijwi ry'Amerika.
Namwe murakoze.